bakunzi badusuhuruke kuri radio ijwi ry'Amerika muri mpore kaje muri gahunda y'umuziki uri kumwe na Neri Mwiza kuri mikro. Turi mu mezi abantu benshi bari mu buruhuko, abana eka n'ababyeyi ukwezi kwindwi n'uko umunani barafata akanya ko kuruhuka gutemberera abagenzi bari hafi n'abari kure. Ni amezi benshi bibagira akazi bakanezerwa, nabyo ni ngombwa, ubuzima si akazi gusa. Abaririmbyi ntibatangwa kwiga inayo mezi y'akaruhuko. Indirimbo nyinshi turazisanga mu ijambo vacances, holidays, la plage canke ikiyaga, ibimenyetso canke ibibanza byo kwiginamwo uburuhuko. Dukundire tubumvishe zimwe muri izo ndirimbo zitwibutsa uburuhuko. Pour les vacances, chanye mbegu zoza mu buruhuko. Ni indirimbo y'Abafaransa David na Jonathan. Iyo ndirimbo yasohotse mu kwezi kwa gatanu 1988. Est-ce que tu viens pour les vacances? Ni indirimbo ya gatatu ya David na Jonathan mu rukurikirane rw'indirimbo bise Cœur Gosse. Iyo ndirimbo yakunzwe cyane uyu mwaka, ijya mu kibanza cya gatatu mu rutonde rw'indirimbo 50 zikunzwe. Yadandajwe inshuro 500,000, imwe bita Disque d'Or. Muri iyo ndirimbo ni umuhungu ahamagarira umukunzi we kugaruka kumuraba mu buruhuko. Est-ce que tu viens pour les vacances? David na Jonathan. Umunaje ku kiyaga akaryoherwa akaruhuka. Pascal Danel aratuyagira inkuru y'urukundo n'umukunzi wiwe ku nkengera z'ikiyaga aho yise La Plage Romantique. Indirimbo yasohotse mu buruhuko ku mwaka wa 1966. Pascal Danel aturirimbira La Plage Romantique.
teme a mon idée cette plage claire.
Hooray, hooray, it's a holiday. Nakaruru kumunezero kubari mu buruhuko. Iyo ndirimbo iri mu rurimi rw'icyongereza. Yamagarira abantu kuryoherwa ahantu hakayaga. Ari inyenyeri zibona. Bati kuryoherwa n'ibyo nshaka gusa. Nakaruru kumunezero. Baje mu buruhuko muci umurinzi w'umufaransa Jodassa bamwe muri mwe mwakunze cyane aratuyagira ico yise Etendia ni gice cy'umwaka kibonekeza muri Amerika yo mu buraruko muri ico gice cy'umwaka ngo hibonekeza akazuba kajyoshye ntihaba hashyushye cyane mwana mwiza kubakundana Etendia yasohotse itariki zitandatu ukwezi kwa gatandatu umirongo irindwi na gatanu yadandajwe inshuro zirenga ibihumbi amajana umunani mu Bufaransa inshuro zirenga miliyoni zibiri ku isi yose ihindurwa mu ndimi nyinshi indirimbo yo mu buruhuko cyane cyane kubakundana.
On ira où tu voudras quand tu voudras et l'on
kubakundana ngiye iyitwa Cherish imugwi ukomoka mu gisagara cya New Jersey muri America Kool & The Gang baririmbye Cherish indirimbo y'urukundo amasanamu yayo yerekana umugwi w'abagenzi bari ku nkengera y'ikiyaga bari ko bararyohirwa hagati muri abo bagenzi harimo umuhungu n'umukobwa bakundana inkuru y'urukundo ku kiyaga bari mu buruhuko Kool & The Gang muri Cherish
I often pray.
muri Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izaje bageze ikiganiro bunga bunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaragiye
Demain je pars, tout l'été il va falloir nous séparer pendant les vacances, essayer de ne pas m'oublier.
Ayo, namwe mu majambo y'indirimbo pendant les vacances, canke mu buruhuko. Indirimbo y'umuririmbyikazi mu Faransa Sheila. Muri iyo ndirimbo, nakamu kumwigeme akiri muto. Abwi mukunzi wiwe ngo ntaze umwibagire muri ayo mezi abiri y'uburuhuko. Abantu benshi mu buruhuko barafata ingendo bakaja kuruhukira handi. Iyo mwigeme yarafise ubwoba ko muri uyu mwanya w'uburuhuko batari kumwe, uyu musore azabona abandi bigeme akazogaruka yaramwibagire. Ganiro ni bisuke uno munsi muziko mu buruhuko la isla bonita bisigura izinga jiza indirimbo y'umunyamerika kazi Madonna la isla bonita iri mu mudiho wo muri Amerika y'umanuko muri iyo ndirimbo baratamba intambo zo muri ico gice cisi ku mudiho w'icurarangisho citwa flamenco amasanamu yayo arerekana abantu bariko baratamba mu ibarabara indirimbo koko iri mu buruhuko La isla bonita, Madonna. Nana Muskuri. Numuririmbyi urangiranwa w'umugirikikazi aririmba mu Gifaransa. Hano aturirimbira La Plage. Ni indirimbo y'urukundo. Aratubwira ingene kuri iyo plage hari hameze. Inyoni, ubwato, uturirimbo tujyoshye. Uri sa numero neza kuri plage. Umviriza Nana Muskuri muri La Plage.
Les vagues meurent au pied d'un château d'enfants. J'écoute la musique de ton ascenseur. Triste comme un aveugle au soleil couchant.
Kunzi turangirize kuri ibi Bruce Melody n'umunyarwanda yifatikanije n'umunyamerika Shaggy basohora When She's Around basubiyemo iyitwa Funga Macho ya Bruce Melody mu kiri heze iyo ndirimbo yarabiciye biracika amasanamu yayo yerekana abantu bariko bararyoherwa kuri plage canke ku nkengera y'ikiyaga nta nkeka ko no muri ibice tuzosubira kuyumva
Chaka Kotu Jana. So I made it out the door. I think I should leave, yeah. And now she dancing, dancing my teeth. She bought a make me sweat, know what I mean. Bitch, I'm a kwele kama na me. This trick
this bad dance for me.
Una cosa che dite da lì, la curva di tutto. Mi sei reco una limba o un'inzio di limbo, di buca e burucco. Ma non è di limbo, dove si va a dire kungi no vagina mu manda zogo qua. A nome di burucco, manda zogo qua nini. Mula kumana natwe muri dususuruke ku mbuga zacu za Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA radio ya Amerika na nirimiza tuifurije kuburuko bwiza.